Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 19 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nkuko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatanu leta y'u Burundi iratangaje kwivuye amasezerano ya Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Iyo ngingo ishyize mu ngiro inyuma yaho mu mwaka uheze. U Burundi bumenyeshereje umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ko bufise umugambi wo kuva muri iyo sentare. U Burundi rero bubaye igihugu cya mbere ku isi kivuye muri iyo sentare. Mu kuyivamwo leta y'u Burundi ivuga ko byibonekeje ko iyo sentare ikora isunze politike kandi vyigaragaje ko ifise intumbero yo gusambura ibihugu bimwe bimwe. Yamara leta y'u Burundi ivuga ko kuva muri iyo sentare bihitavuga ko bazokora ibyaha ivyo ari byo byose batazohanwa. Ivyo kandi ni navyo sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha ivuga. Umuvugizi w'iyo sentare Fadi El Abdallah avuga ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi atangaruka izogira ku gikorwa ca mbere catanguwe co gutohoza ukuntu ibintu vyifashe mu Burundi. Icegera c'umuyobozi yajejwe utungane mushyirahamwe Human Rights Watch rijejwe gukingira agateka kazi na muntu nawe yavuze ko mu gufata iyo ngingo u Burundi busubiye kwerekana utwigoro two gukingira abantu batyojeje agateka kazi na muntu. Mbega mwebwe iyo ngingo ya leta y'u Burundi muyivuga kwiki? Ibirego irega iyo sentare mpuzamakungu navyo mubivuga kwiki? Ingaruka iyo ngingo ishobora kugira niyihe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye umushikiranganji Burundi hajejwe ubutungane Madame Laurentine Kanyana. Mwiriwe neza umushikiranganji Laurentine Kanyana. Murakomeye?
Namahoro.
Yego me. Tuzoba turi kumwe kandi na bashikiranganji babiri Tassien Sibomana umuvugizi wa IPRONA itemewe n'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe intwaro yo hagati. Mwiriwe neza umushikiranganji Tassien.
Ndabara hafije kandi aramukije nabo bategetse turi kumwe n'abari ko batwumvira bose.
Muriwe neza tuzoba turi kumwe kandi na Emmanuela bamenyekane akaba ari umurundi yabaye hanze cyane rwose. Muriwe neza Emmanuela bamenyekane.
Muriwe neza cyane rwose tukaba tunezerewe no kubona atiko tuvugana n'ici rya Amerika hamwe tukaba ramukije n'abari kubarumviriza iryo radio yanyu mwese. Murakoze.
Mwiriwe neza murakoze namwe. Reka dutangure kuri mwebwe mushikiranganji w'u Burundi. Ndega imvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi ifata iyo ngingo n'izihe muzitwibutse? Madame Laurentine.
Kanyana. Murakoze cyane. Leta y'u Burundi nk'uko mubizi yari yarasinye amasezerano ariko hageze ishyirwa mu ngiro ryayo yagiye ibona yuko bitari kubiragenda neza ihereye ku byaba ku bindi bihugu bya Afurika ikaraba n'ingene igihugu cy'u Burundi nacyo nyine cyagira gisamburwe biciye kuri iyo sentare bifashijwe n'ibihugu rutura bimwe bimwe bitari no muri iyo sentare hanyuma rero bigaca bigomba kuguma bitera umutima uhagaze inzego z'u Burundi indorozi z'u Burundi n'abarundi ngo bose bagira bajyanira he nk'uko babikoze mu bindi bihugu bakabisambura muri za Libiya murabizi no muri Cote d'Ivoire. Rero leta y'u Burundi yagize iti iyo sentare ko yahinduye intumbero twari twariyemeje twese n'ibihugu bihurikiyemwo reka tubivemo na kari ubutungane bwacu buri ku iki.
Abantu batari bake mushikiranganji bavuga ko kubona leta y'u Burundi ifasha iyo ngingo ari kugira ngo abantu cyane cyane bari mu butegetsi bakoze ibyaha bashore kudahanwa aho muhavuga kwiki?
Icyo ni ikinyoma kitambaye kuko mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi nta n'amwe bavuga yuko hariho abafite ubudahangarwa kuko ari abategetsi bakoze ibyaha.
Nta ngaruka mwe mwibaza ko iyo ngingo ishobora kugira mushikiranganji?
Ku byerekeye igihugu cy'u Burundi nta ngaruka mbi bizogira kuko u Burundi ni umunyeshuri mwiza cyane imisi bamaze muri iyo sentare uburundi bwarashoboye kwitunganya bikwiriye ibyo byaha byose bavuga ko byananiranye bijya muri sentare ni kuvuga leta y'uburundi bicishije mu mategeko mpanabyaha byose yarabishyizemo kugira ngo bizohanwe hatarabwe ibicankurizi
hari makuru havuga ko kuva ikacane cyane ayo mashirahamwe kandi yose ntare muza makuru nyene ivuga ko kubona leta y'Uburundi ivuye mu rayo masezerano bitavuga ko batazokurikiranwa uvuga ko amatohoza azobandanya mu gihe abajejwe gutohoza ivyaha mu Burundi cyane cyane bavuye muri yose ntare canke mu rundi rwego rw'ishyirahamwe muza makungu mu gihe bazoca kwinjira mu Burundi bizogenda gute
etwe kibadaye uko kukuntu bobo basoma ayo mateko twesiko tuyasoma twibaza yuko Burundi buvuye muri yo sentare nta dosiye yari bwugurugwe nta nimero ya dosiye kizatubanira twebwe twaragiye kuraba uriya mushikirizamanza bukuru bwa sentare atubwira ati turafise amakuru azaraza abantu bavuga ngo utuntu ariko kato turabona gifite ishingiro ryotuma tugura idosi kuko uno munsi ntiyari byatumenyeshe ko hari idosi y'ugororo rero ubundi bwavuyemo nta dosi y'ugurupu ariko ko dusanzwe tuzi amategeko avuga iyo habaye ingorane mu bihugu harimo ukundi kuntu bashobora kubigenza bakabicisha mu kanama gashinzwe umutekano ka ONU kaba ariko kabona yuko bikenewe yuko muri icyo gihugu isentare yo ikaja gutohoza rero niyo babona ko uwo mushikirizamanza hari icyo atakoze tuzabikisemo ako kanama tugitera kwako kanama karimo ibihugu byihagararako bifite ijisa n'ijambo bitazotwaranya bitazojana nyabahururu ngo bije kugomorera mu Burundi abaja kubungabanya umutekano aho kuwukomeza
mwavuze ko leta y'Uburundi ikaba ubutungane bw'Uburundi bushobora gukemura ibibazo vy'ubutungane ariko hariho benshi bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane rwose hariho n'ubwicanyi bwinshi bwabaye ariko gushika ubu abantu bakora ubwo bwicanyi batarahanwa ibyo bibazo byose muzo bitarira umuti gute
ubwicanyi b'Uburundi bityo bwarabaye kuva kera cyane kuva kuri independence muri ko hagumye hafi abantu rero ibyabaye mu Burundi burya abarundi bari babitoreye n'umuti hariya yarusha bavuga ati reka dushyireho umugwi wo kuvuga no kuri no kurekuranira hanyuma uwo mugwi umaze kujyaho uzokumviriza bamwe n'abandi hanyuma uheze ugire icyo uvuze baba bajyanwa imbere y'ubutungane haba abari kuriranira ibyo byose icyo uvuze ko rero turizera yuko mu Burundi bitazoguma haba ibintu biheruko ibindi biheruko kuva ubundi bwikukira mpamvu byabaye byose nta kimara bivuga ko ariko kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ariho bashingira ubutungane bwarakoze n'ukuri abantu batembagaje ubutegetsi murabona ko bashyitse imbere y'intahe bagahwa bagomoye amabarabara bakonona bakica abantu bakagira ame barashyize imbere y'ubutungane rero uwo bafite agahigihigi avuga ati uyu nuriya cyangwa uriya biyakurikiranwe yoheza agashyikiriza akavuga ati naka nari nifitaho kujyana kubera ibyaha yakoze ibi n'ibi bibi mu gihe kiniki n'iki aha n'aha n'aha ariko gisoza turafatira mu kigunga rero iminsi bamaze bavuga yuko ngo hariho abadakurikiranwa ntibaravuga izina ry'ubudakurikiranwa n'icyaha yakoze n'aho yagikoreye ariko hariho gusa abantu batungane bukirondera baciye bahungira mu bihugu duhana imbibe kandi muri za Amerika na za Buraya abantu baracyabarondera nimba ari bo bavuga nibo babitumye kudakurikirana
mwavuze ibihugu yose ntare yashatse kugiramwo ingingo zifatiye cyane cyane kuri politiki nk'uko mwabivuze hari ibimenyetso byari bihari ko mu Burundi byari kumira nko muri ibyo bihugu
ibimenyetso byari bihari kuko urinze ubona inzego z'igihugu iyo zitewe igihugu kibayemo imigomoko zigahaguruka zikagarukana umutekano umutekano ukagaruka hama abari kuba barahungabanya umutekano bakaba baca bajya imbere yo kuvuga ngo izo nzego zakoze nabi kandi zo zakoze akazitegerezwa ukibona yo hanyuma ukabibona amaraporo ariko arakogwa n'ibihugu bya Buraya n'abatumwe ngo batumwe na naoni mugabo tubona neza inkombero y'abagitune kwa ibihugu bya Buraya murabona u Faransa cyane twamamukira imbere ama revolution ni yo kose byarerekana yuko ntibarondera gukorera umuti ngorane baba ziri mu Burundi mu mahoro n'umutekano barondera ku gihugu cyacu bokinikamo inteko bokinikamo abitwa ngo baje gucimanza kugira ngo uti baje bafashe noneho kuma binjira mu Burundi babaryanishe gusumba hanyuma tumaze kubona rero ibyo bagize duti abo bantu baza kugomba kwinjira mu Burundi ngo baje guteranya Abarundi aho kubafasha kumvikana tubemerera ko binjira
mu akabazo ka nyuma imbere y'uko tubarekura mushikiranganje ntimufite amakenga ko mu gufata iyo ngingo leta y'u Burundi igiye kwikumira makungu kandi kw'iyo ngingo ishobora gushavuza ibihugu byo mu ishyirahamwe bya Buraya byari bisanzwe byinuba u Burundi cyane cyane mu byerekeye ubutungane
mbega ibyo bihugu bya Buraya kondiri karna bwenye na harimu itari mwa muri ujase mhari bega tuweke turimu tuwari turimu nabo wawa kike jubana ajamu nimaande wawa sisa makosa hamwe wafuzi wa kile sezi yetu yeme kia no neho muda mwa muri jama pegeko akili jase mhari nara pegeko nijeko igi huku chumva kita jishowe kubandanya mwini wa mubi kirashobora kubikamwa kuko navuga bati kubivamwo igihugu cyose kikukeje ashobora gufata inyungu yo kubivamwo hanyuma rero tukibandanirwa n'ubutungane bwacu kuko burya icyo abantu bihenda ko ibihugu byose bihenda ko nuko nta n'umwe yokunda Abarundi umutekano w'Abarundi no kwishyira bakijyana n'agatekazina mu rwego rw'Abarundi gusumba Abarundi ibintu rero by'agatekazina muntu cyo guhana ibyaha ibintu bitanijya ko
mushikiranganje madame Laurentine Kanyana murakoze cyane gose ku kaje mwatwe kugira ngo muduhe umuco kuri ibyo bibazo twari twafitiye muri aka kanya tugomba rero muri aka kanya tubandanye n'abashinga nawe turi kumwe Tassien Sibomana na Emmanuel Bamenyekanire katutabwe mwebwe Tassien Sibomana ingingo y'u Burundi kuva muri iyo sentare mwebwe mwayibonye gute
murakoze nagira naje nkwibutse ko mukuntumira muri ibi byambere wambwiye ko uzontumira ka bunyamategeko nibaza yuko icyo kibazo ndacyishyura muri urwo rwego
yego
tuba rero nibisanzwe nkuko umushikiranganje abivuze igihugu cyose cyasinye ayo mategeko agenga sentare mpanabyamuzamakungu kirabifitiye uburenganzira ibyo biranditswe muri ayo mategeko nyine ko uwinjiyeyo abonye icyamutumye yinjira kidakenewe cyangwa kitakiriho ashobora kuvamo kubyakira rero kabone amategeko nicyo mpereye ko narayifitiye uburenganzira mugana no kuraba mbega icyari cyatumye u Burundi businya ayo masezerano koko niki gikenewe icyo nicyo kibazo nyamukuru n'ahandi mu mategeko agenga iyo sentare igihugu cyose cyayateye ku mukono kirashobora gusinya nka ba bandi bavuga bati mu wasinye ni wasinye ibyo nasinye ni mu mwenda bisinye niko bimeze
ku bwanyu umuntu yanonose amategeko mushya na leta Tassien Sibomana byari bikenewe ku Burundi buguma muri iyo sentare
mpera ku kibazo narimereje ko mbega none ingene bwinjiye n'icyari cyarabutumye bwinjirayo ubu cyaheze ni mwaba musoma icyo bita préambule no kuvuga intangamarara yerekana les principes no kuvuga ibintu amakungu yose ahurira ko mu kugira abone ko iyo sentare yoshigwaho hariho ibibazo bashikije bavuga bati muri imyaka iheze mu binjana biheze harapfuye abapfaso n'abagore abana bitandukanye ati rero ibyo byaha n'ibyaha bitegekanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi bituma amakungu yose ategerezwa kuja hamwe agafatana mu nda kugira ngo ibyo byaha hamwe n'ibyo bihanwe muri Faransa babyita ibyaha de genocide, de crime contre l'humanité, crime de guerre bavuga mu Kirundi bati by'ihonyabwoko byaha by'agahomerabunwa n'ibyaha mu ntambara nitwaba Abarundi tubona ko ibyo byaha twabisezereye burundu amategeko akaba dutegekanyiriza ingene tuvamo muri iyo murayo mategeko agenga sentare mu makungu abaroni n'amakungu nibo bokwishura n'ahani mu mategeko nuko bimeje icyo no kwishyura ko yemishi yawe ije zaha mu Burundi cyarakozwe byakozwe ije twarafashe ingingo zikwiye zuko bitazosubira canke ntiturazifata icyo kibazo niba bashobora kukishyura niho cyose bigira ko twavuyeyo hageze mugari cyoze nuko nogira ko baba bashanke bariye muri atiko bidoga ko habaye ibyaha n'umushikiranganje arabivuze ati byatanguye kera hari ivyo mu masezerano yarusha bari berekanye ingene byoterwa umuti none ibindi byabaye mu nyuma haba muri 2006 washaka n'umunani 2015 n'ibibandanya dufate kwizo atacho twobikoza ari hari mvuga nti rega none n'ibyaba bigikogwa eske uburundi bizari bugeze yuko ariko twoba abambere mu kuva muri ayo mategeko agenga sentare mpuzamakungu
tugarutse kuri ivyo vyaha navyo
ku murundi wese canke n'umunyamahanga yo kibaza icyo cyo cyose gikomeye nuko mu gihe twese twidoga ko ivyo vyaha vyabaye tukaba mbere benshi banavuga bati ubutungane bw'uburundi ntibwashoboye kubihana gushika n'uwo munsi none bigume gutyo
ku bwanyu tasien asibomana ubutungane bw'Uburundi burashoboye kuzuriza abantu bose bashobora kuba barahekuwe muri izo nturika za politiki
tugira imana umushikirangaje ubutungane niwe yatanguye gushikiriza ijambo kandi yagize ishyana bivuga ko ati ibyo byaha byabaye kera n'ubu birabandanye none cyabaye kera tukaba tuzi yuko ubutungane butashoboye kubihana dukora iki inyishu niyo yoyitanga none twofata ko ubutungane bw'Uburundi bukwije ibisabwa byose bugira butungane bije bose ivyo vyabaye vyakoze kera cyari vyakozwe muri kahise k'imutakizina k'indengagihe vyaba n'ibizokogwa ejo bishobore guhanwa icyo nicyo kibazo rero abarundi na twebwe twese abanyamategeko n'abanyapolitiki bokwibaza ahandi rero nkuko amategeko y'Uburundi mu gitabo mpanabyaha nakoresheje ndazi ko ubutungane bw'iwacu bufite uburenganzira bwo guhana ibyo byaha kuko n'ay'amategeko y'1998 ariyo yashiraho rirya tegeko ryo guhana ibyaha by'ibinyabwoko byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa cyarasabwe yuko baca bayashyira mu mategeko y'ibihugu byateye ko umukono mu mategeko y'iwacu rero birimwo ubutungane bw'iwacu buratse ububasha bwo kubihana mugabe ikibazo eske burabihana bwarabihanye ejo buzobihana ikibazo ni icyo mugabe ko tugira imana ubushikirangaje bw'ubutungane akaba ari nyeneraza ko icyo kibazo ari we ucishura gusumba jewe kumbi
egome reka ndakwibutse ko umushikiranganji yari yaduhaye akanya gatoyi uyamaze kuva ku murongo ariko reka tubaze n'umushikiranganji Emmanuel bamenyekane nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya leta y'u Burundi kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha Emmanuel
egome murakoze kumpereza ijambo jewe cyo shikiriza nuko nanezerejwe cyane gose kubona leta y'u Burundi yarafashe iyo ngingo yo kuva muri tribunale mpuzamakungu kubera ngira ntange uturero dutatu ubwa mbere bwo nuko ibihano bari bashatse intumbero ubona ko iyo tribunale kirafata yari iya politike ikajanye na gatoyi n'ibintu byariko biraba mu gihugu hagati gituma ndabivuga gutyo nuko ibibi byakozwe mu kino gihugu cacu ni byinshi cyane gose kuva Uburundi bwikutira mugabo nta namwe bwari bwigere babona ko bikenewe ku Burundi bo bujana muri Cour Penale Internationale icyo ni kibazo cya mbere cyerekana ko ari yari ifite intumbero ya politike atari intumbero y'ubutungane bari bafite mu kugomba kujana abategetsi bacu igilahe icya kabiri yewe ndakivuga nk'umurundi yabaye igihe kinini cyane gose mu mahanga cyane cyane mu bihugu by'i Buraya kandi nkaba naratashe i Burundi aho mbona iminsi yose mu kazi kanjye ka minsi yose ibintu biba mu gihugu ukabona ko ibintu bagiriza mu maraporo yose yaza akana mwezasa bisana n'ibintu bireko biraba mu gihugu ushima je harije naho ramva mu Burundi muri imyaka ibiri heze ngiye hanze kasanga abandi ba nyamahanga duhurira mu manama bambaza ibintu ukabona neza na neza ko ibi binyamakuru byinshi byari ibinyamakuru byavugira abo bantu nyine bashaka kongera kuza kwifatira mu gahanga abarundi n'abategetsi batowe mu Burundi ubona ko neza na neza ibintu byavugwa atacu byapfana na gatoyi n'ibintu biri mu Burundi
ariko
ndabavugisha jewe ubu ndiko ndava mu ntara za dunoro y'igihugu ndiko ndaca mu mabarabara ubona abantu bari kibarabara bari kubaratikanira banywa inzoga bamerewe neza ivyo nivyo nabona no muri imyaka ibiri heze mwokaza wumva amaradiyo ariko aravuga ko no muri ayo maraporo ko ari abantu bishwe banyurujwe bafunzwe mugatana imwe bigera bavuga amazina yabo
ariko Emmanuel bamenyekane ikibazo gihambaye nk'uko Tatiana bivuze Sibomana muri iki gihe Uburundi burashoboye gukurikirana kubishobora burabishoboye burafise ingoga no gushaka gukurikirana abantu bagirizwa ibyaha bikomeye
Jewe ndafisira cyane gose kuko Uburundi twamyemwe kuva twikukira gushika igihe intwaro ya demokrasi igarukiye mu Burundi sibwo turimo kino gihe ni kuvuga yuko igihe abarundi bahora bicwa bafungwa agateka kabo karenganywa iminsi yose ubundi bishoboka kubera nyene inzego ziri mu gihugu ziba inzego z'umutekano ziba abadutwara ziba abashinzwe iperereza n'ibindi nzego zitandukanye zirimo abarundi bo mu ntara zose zirimo abarundi bava mu bwoko bwose zirimo abarundi bari mu migambwe yose ushize ko rero n'uburyo bwa none butuma ibintu bibaye byayangaye bashobora kubyerekana byerekana neza ko Uburundi budashobora kwitwara nk'uko bwatwagwa mu gihe cy'imyaka 70 mu gihe cy'imyaka 80 na 90
ngo
jewe ndizera neza ko ubutegetsi dufise ubu buzokurikirana ntangere abantu bo babigenjeje nabi cyangwa ko batazotirimuka ngo batote kaze akazi na muntu
ariko
ndasigura rero mu nkundi recho ndikibazo ndagiheze ko ndanezerejwe cyane ukuntu Burundi bwavuze ko buvuye yo kuko ari hageze yuko ni ingenze mu gihugu cyose nkaraba usanga nibyo babagiriza byinshi ari ibintu byari bifite intumbero ya politike gusa atabintu by'umutekano byarimwo kuko iyo bashaka kunywanisha abarundi bari guhera ku bintu byagumye bibacanishamwo kuva Burundi bwikukira gushika ubu ntibavuge nk'uko umenga akahise ku Burundi gatangura mu 2015 kandi kari karatikiye abarundi baramaranye kwa 60, 70, 80, 90 n'ibihumbi 2000 yabasha kunywanisha abarundi bari gufatira kuri ibyo byose hanyuma icyo bita lomare Burundi igafatirwa ku muzi badafatiye kuri ibyo mu 2015
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné Dieudonné mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Dieudonné
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Oya.
Duga ku ijambo.
Oya Burundi ko bwarize kuva ko hari impamvu ubwo bwavuye ko hanyuma bityo kuba muri sitijya no Kenya bo bafite impamvu bavuye ko yari sinzi ko oba amakosa
murakoze Dieudonné reka duhe n'ijambo kandi Innocent mwiriwe neza muri hega Innocent
ndiga mu kisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni icyumviro ni kibazo kubona Uburundi bwaratuye muri cyose ntare tutayije ira hariho impamvu twatuye Europa kuko n'abajya batanga icyegeranyo cyose batanga n'icyegeranyo atari cyo tugacyafata igihugu cy'Uburundi Nore la que entonces nore ite sente ira no sute nore tutu karu ba dishira abandi imanza so kandi imaze imyaka myinshi rero wumva ibereyeho iki nicyo gituma twe Uburundi bwaciye vuga ati abandi bose barakora icyo yandi barashengeza reka rero natwe dusokore tukore kubera batazanye icyakirije tutacomoye ku Burundi kandi tubona ubu umutekano umeze neza.
Murakoze Innocent reka dujambo mushikanahe ta siyansi bomana agicho yishuye ku cyumviro cha Dieudonné na n'ikibazo cha Innocent yoduga ku ijambo no ku kibazo
n'abandi bavuze bumve mukomemera wari bavuze gutumira abantu babiri bamwe bashigikiye ingingo yo kuva muri sentare n'abantu wundi atabishigikiye naje ngaje akabonye amategeko ugaruke ku bimeze ariko ntacyo icyo nagira mvuge mpere ku byo Emmanuel yavuze ashyigikiye aravuga n'imvu mugandangira ndamwibutse ko isentare mana byamuzamakungu niyavuba cyane bisigura ko hari n'ibyaha bimwe bimwe byakozwe mu Burundi kandi benshi bagaruka koko bitarahanwa kandi n'ibyo iyo sentare rero ntiyari bwabeho icyo gituma kuvuga ko itahanyuze byaha hari naho kuba ari kutamenya canke ari kwirengagiza ukuri icya kabiri bamubajije ati mbere none ubu ubutungane buratse gushaka n'ingufu zikwiye z'uko izo byaha byose bivugwa mu byaha na bya biziravuba byaba n'ibizobe byo bihanwe avuze ngo bitagura bifise kubera inzego zirimwo bwoko bwose zirimwo intara zose araryuma ko nibaza yuko uwo mubaza tubisigura neza ngo byerekane ariko kumbere naho byo bari uko ubutungane burafite ingene bukora burafite ingene butunganijwe inama yishyura neza ati cyaba ibivugwa byo mu 60 na kangahe byari byo 70 na kangahe 8 na kangahe 9 na kangahe no gushika uwo munsi ariko aratwereka ubutungane bubigejeje ngaha aho yaba yishyuye neza ikibazo mwamubajije mugabahandi ingene bacishiwe nibaza ko bamwumvirije ari bubu mujija mwakubwi wanje nibaza ko atanyishe guhaye ikindi avuze ati kubera izo nzego zimeze ko ubu nta wukirira ngo yapfungiwe ubusa cyangwa yapfungishijwe mu yapfungishirijwe umuntu ubusa cyangwa yayiciwe umuntu ubusa cyangwa aho rero nifuza ndabivuze nibaza ko bariko baramwumviriza ari bumenya ko yavuze kuri nuko atavuze kuri mugaye ku binyerekeye nibaza ko atakuri kuri mu kuko abantu nabo barapfa abantu barapfungwa abantu barahunga igihambaye nuko twategereza gufata intumbero y'uko bahabwa umugani wa babandi bati harabaye ntibikabe ibyabaye ntibisubire kandi ntibibandanye abantu nabo Dieudonné na Innocent umwe wese yavuze icyo yiyumvira ku kubona ko Burundi bwaravuye muri ajya amasezerano ashyiraho indi sentare mpuzamakungu umwe wese arafite uburenganzira bwo kubibona uko mugabo icyo navuga ku bya Innocent bamubwira ati ntiturumva bacira imanza abandi twebwe rero ntibashobora kumva ko twocira imanza y'iwacu nagira niwe usaba twumviriza iyo sentare ntiyashyizweho kugira ikingire abategetsi bo mu Burundi cyangwa bo mu bihugu ibyo ari byo byose baraje bati mbere ibyaha ko biguma bikorwa mu bihugu bitandukanye hamwe hamwe tukabona bidahanwa n'ubutungane bw'ibyo bihugu twakora iki kugira ngo ibyo byaha byega amategeko mpuzamakungu kandi bishobora no kuba birengera ubutungane bw'ibyo bihugu kubera intumbero za politiki ziba ziri aho cyane kubera ububasha buke bw'amasentare y'ibihugu ibyo byaha byabereyemo ko dusanze turi mu muryango umwe mpuzamakungu oni ni kuko tutogira sentare ishobora gusahiriza ibyo ubutungane bw'ibyo bihugu budashoboye icyo ni cyo kibazo nyamukuru ntituje ngaha rero ngo duterane inkore dushyire n'inkore ku maso izo sentare ntizashyizeho kugira zikingire abategetsi cyashyizeho kugira zikinge ibyaha zishyikira abarundi abanyamahanga abari bo bose mu bihugu byabo bitandukanye bishobora gukorwa n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi ubu none ikibazo twabaza abarundi cyangwa abandi bari mu bindi bihugu ibyo byaha koko ntibigikorwa ntibyakozwe byarahanywe biriko birahanwa ejo bizohanwa changi nizangi iliko ilani
ikini
cho gihamba
ikini
hila hinduka utege tigamabuga hinduche gihamba ini numbero ubutunga anevigi hugu uva uliko ulafata na wabiyo kama tegeko azaha uvurenga jirabu wanijizaha nene kutu kama tuki doga tukuesi uvurenga dusha dufata tuti kutu doga kubutunga yuwa tukutabishoboye buche tu tuki gumiranga aho zahari gumeriva kaba kamizu ya ningu mazari za akera zahari liliko vila kogu
mizu
kogoju
mukanya katawoye
na maspechila sejo ya kumandacha
mukanya katawoye diodo ni tulahi jambo mshana Emmanuel na wenyine agilichavuze Emmanuel wamenyekane agilichavuze kufidashkirijo na inoso na siyo maana liko na shaka kuibuta mshika na tasiyan siyo bana ko ikigani ya mulisa angani kigani ilo ahanini mwishura iwa zofi ya banyagi hugu kandi uye mwe mufise wewe uvuga kuyo ngingo utayemera umushinga nawe Emmanuel nawe avuga ko ashigikiye ico kibazo rero n'ikibazo nibaza ko kitagikwiye kubazwa ariko turakigaruka ko reka duhi jambo rero Emmanuel bamenyekana gira icavuze ku byashikirijwe na Innocent na Dieudonné
murakoze kongera kumbereza ijambo ivyavuzwe na Innocent na Dieudonné sinabyumvise neza ariko reka mwobinshira kuka mukasura muko ndi kwibarabara sinabyumvise neza mwobinshiramo gatoyi kugirangira ico ndabivuze ko
Innocent asa no uvuga ukuntu namwe ushikiye iyo ngingo akavuga ko igituma leta y'u Burundi ishobora kuba yafashe iyo ngingo ari uko iyo sentare mpuzamakungu nayo nyene yariko irondera gukoresha imvo za politiki musano wabavuga cyo kimwe kuri ico kibazo
abo tuvuga cyo kimwe cyane gose egome icyo nokongera ko gusa kuri ibyo tasiyana heje kuvuga nuko kubona Burundi ko ikibazo bari bambaje cyari kuvuga ko nshigikiye cyane nazigikiye kubona leta yarafashe iyo ngingo rero ngo mandagishigikiye kuko kandi karoro notanga ari abantu batubahiriza amategeko mpuzamakungu canke bagira ibindi bintu bitotahaza agateka kazi na muntu si Uburundi ntabwo buri kuri nimero ya mbere hari ibindi bihugu tuzi ku isi byama biriko bararenga agateka kazi na muntu mugabo batama ariko barafatira ingingo nk'izo jewe nibaza ko Uburundi mu kuvayo berekanye neza na neza ko bushobora kuzokingira abarundi bose mu butandukane bwabo bwose kurusha ukugene byamye bigenda mu ntwaro zari zitiye muri kino gihugu Tasiano ni nabandi ihenze ndazi ko ari mu mugambwe wa Iprona tukaba tuzi ko bari mu bantu batakunze kwemera ibyo basende DFDD babagira hano ubutegetsi bavuyemo ivyo nawe nyine n'uburenganzira bwiwe mugatwe tuvuga tuti dufatiye kuvyo tubona na preve a l'appui Uburundi bugeze kuntambwe nziza cyane gose ishobora gukingira abarundi bose mu butandukane bwose barimo
tubibutse nsho timwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Mbanza mwiriwe neza Mbanza
mwiriwe
muri hehe
Bizikari mu Rwanda
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
nje ndashaka kubaza no uriya uhagarariye ubutungane bw'u Burundi
duga ku ijambo
allo namwe ni ihe nyungu iri kugira ngo u Burundi kikure muri CPI ni ihe nyungu ese babumva ko amaherezo n'amaherezo atabi bindi byaha by'intambara wenda bikaba ngombwa ko bayiyambaza nkabagewe ntekereza ko kandi namubwira ko wenda ari inyungu za bamwe mu bategetsi bakomeye b'u Burundi bifuza kuva muri za rukiko ariko ntabwo byari ngombwa n'ibindi bihugu byinshi twumva bidusaba buri munsi ariko bimaze kugaragara ko akenshi aba ari inyungu z'abategetsi b'ibyo bihugu baba bigingira bakurikije ibyaha bakoze kandi ibyo bitekaho wenda twasubiza ko ruba rukiko rubarondera ni ikintu ndashaka kugira abwire inyungu yabiri kugira ngo u Burundi buke muri rwa rukiko rugende kwigenga nicyo
murakoze Mbanza twabamenyesha ko umushikiranganje w'u Burundi yari yaje gutanga umuco ku ngingo leta y'u Burundi yafashe ariko abatumire mu kiganiro ni babiri umwe ashikiye iyo ngingo n'undi atayishigikiye ariko nibaza ko nabo nyene bahava bagira icyo bavuze kuri iyo ngingo
reka dutangure ku urambabarira gatoya
ndabaza
ndabaza uyishigikiye nde ko ari kunyumva ubu ngo niyihe nyungu iri mu kuva mu gihugu kikura muri ruriya rukiko kandi rwashyizeho ku masezerano mpuzo rugamije gushaka bakoze ibyaha mpuzamahanga n'ibindi urabona rufite rwakiriye bademba imanza rwakiriye uriya mugabo jenerali Bosco Ntaganda ni benshi
reka guha umuco
Burundi bwo kubera ikibugu ushaka kuvamo niyihe nyungu rufite kugira ngo rwikure muri CPI
reka tubanze tubaze icyo kibazo umushyana Emmanuel bamenyekane duga ku ijambo
urakoze kongera kumereza ijambo je nibaza yuko igitumye cyatumye Burundi buva rumva sino kwishura ya leta kuje bise ndi muri leta mugabo navuze ko iki kubona baravuye mu ndabishyigikiye ariko ndabishyigikira cyane cyane kuri izo mvonyene zerekanye ko CPI yari ifise intumbero ya politike idafite intumbero y'ubutungane turavye n'ibyegeranyo batanze i Geneve ubushize berekana neza ko abakoze ibyaha ari abantu bari muri leta gusa ntibigeze berekana ibyaha byakozwe n'abari muri opposition n'abagize imigumuko n'abagombye kugira kudeta kandi bafite ibyemezo byerekana neza kubisha abantu babomoye ibintu by'abantu mugabo ntagire na raporo nimwe iberekana ko nabo bafite uruhara mu guhungabanya umutekano wabaye mu gihugu ibyo rero gucirirwa urubanza n'umuntu ubona ko ahengamye cyane rwose ufise uburenganzira bwo kumuhakana atije n'uncira urubanza nibaza ko ari bisanzwe
ibyo ntibishobora kuba byavuye mushyira nahe Emmanuel bamenyekane ku kuntu abo bahinga bari bajejwe gutohoza batashoboye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
uko baronsa maraporo yagiriza leta niko barokuronka n'amaraporo yagiriza abadahengamiye ku butegetsi ntibashatse kubirondera kuko biboneka neza ko bagize ayo maraporo n'abari babashyizeho bari batumwe kugira bagirize leta iyo bashaka rero bari kubironka dukoresheje ku buryo bugeze ubu na jewe ubu turiko turavugana ubundi ndi mu kibitoki uri muri Etats Unis urashobora kumva ko mpema neza se ko nayema abo bantu kubera iki badashobora kuvuga ati abapfuye naba abahunze naba abatotejwe naba amazina bakayashyirako naho bafatiwe hariho bakaguma mu bintu bya rusange gusa berekana ko ari bya politike gusa
emosiyonari Sibomana Tassien murashobora kugira icyo muvuze kubyashikirijwe na mbanza
murakoze inyungu nibaza yuko azaza mu kibanza cy'abashikirije yuko bashirikiye iyo kugwa ry'u Burundi muri sentare mpuzamakungu mana vyaha je nagira mvuge ko abanyamategeko yuko mu gihe ivyaha twese twizoga ko ubutungane bw'u Burundi hari aho butadushikira mu guhana ibi canke biriya vyabaye vya kera vyaba ibibaye mu nkoko nabivuze muri kahise ka vuba na n'ibyo turiko turabamwe ubu n'ibizoze ejo twadukwiye kuba abashinga nahe tukavuga tuti bene n'ibyo twokira iyo ndwara gute icyo ni cya mbere icya kabiri ati cyane bakunda kuvuga ngo amashinga maraporo arahenga mpangu iki nagira ndababwire nk'uko wari utumubajije mbega aho bavuga ngo komisiyo ari kurondera ibikijije mu buhinga bugezweho birondera kuma WhatsApp irondera ku maki kandi bategerezwa gukorana n'abubaha ibyemezo by'abagirizwa ibyaha n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi kuko tubaza yuko abari ku butegetsi bategerezwa kwekerera la komisiyo kubera batwarira bose ni ukuvuga ko bari kwerekana ibyaha byakozwe mu Burundi batabogamiye ku ruhande rucanke ruriya muganize ntibyabaye none abo babisaba ni uko batarabwira leta bati bugurura imiryango baze mubahe lezi informasiyo zose ku ngene ibyaha byakozwe mu Burundi hanyuma habe ibyagirije nk'uko bibaye imbere y'amasentare haba baza kwagiriza abaha baza kubakura ku ibyaha n'abaza gushyikiriza ibyo bazi kuri aba n'abariya none we ubyashe ugashavuga uti zeze zigirire uko nshatse none wibaza yuko ataruhande rumwe ruba rurenganijwe icyo nibaza ko kandi twokivuga kabushinga ntahe atari nzi ugomba kuvuganira ngaha aturabe amateye nyine avuga turabe n'ukuri ngene kwatereza kugenda
tubibutse
ndavuze ko atamuntu akidoga bo butegetse ukora neza izo nibyi harabidoga benshi nibaza ko ataragaseseshwa rumuri none abo bidoga bamwe bavuga leta ngo hariho abakoze ibyaha raporo zitavuze nabo bati ko mutaduhaye akanya ngo muzatubwire abo nabo bidoga bati twaratanze iby'iwacu none mugomba yuko ibintu bizodadanuka gute mu gihe mutemera yuko twibaza kuti mbega ibi byarakozwe koko cyangwa ntibyakozwe nibyaba byarakozwe ubutumwa bw'iwacu burashobora kubihana kuko nk'uko genda bizi harya nta muntu n'umwe aryoherwa n'uko urugo rwiwe ruvogerwa n'uwundi mu mibereho ya minsi yose no mu miryango isanzwe ndabindarika igihugu mugabo mu gihe ingorane zo mu rugo iwawe udashoboye kuvugana nabo musangiye kuzitorera umuti ngo muzumvikane haratinda hakaza bakare na ba mareni
reka rero reka
no mu ngo zisanzwe n'ikibimeneye
murikoma
ntaworyoherwa ngo
atuzera
n'ari mpuzamakungu mugabo mu gihe ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu amasentare y'iwacu ashobora guhana bidashobotse mpuzamakungu zikabihana no kuraba rero kibereye tuduhave tugwa mu mutego kuko nk'uko nabivuze aya mategeko ntiyashyizeho kugira akingire abategetsi b'ibihugu byayateye ku mukono bayashyizeho kugira ngo barabe ko ibyaha
bikorwa ndabasabe mumpe inyishu ngufi
mushyiranaheamategeko mpuzamakungu ko biri ko birahanwa n'amasentare y'ibyo bihugu bidashobotse amasentare mpuzamakungu afashe
egome tubibutse ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Theogene mwiriwe neza muri hega Theogene
mwiriwe neza
muri hehe
murakoze kumva ijambo agira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku kwikurwa ku kuvaho ku Burundi muri CTR rwa rukiko ibihugu byinshi byaranditse bivamo yenda Burundi nubwo bubaye bwa mbere ko yenda bwanditse mbere cyangwa se igihe cyari kigeze ngo buvemo ariko hari ibihugu byinshi bisaba cyangwa se bishaka kuvamo mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'abavuga ko rura rukiko buri gihe ruba ruca imanza zishingiye kuri ziri politike gusa cyangwa se rwibanda kuri politike kurusha uko rutanga ubutabera kuko iyo urebye neza usanga ibihugu bisaba kuvamo cyangwa se bishaka kuvamo mu by'ukuri ari ibihugu biba bifite abayobozi bagiye bakora ibyaha byibasiye inyokomuntu za South Africa zaranditse za Kenya zirashaka kuvamo ugasanga mu by'ukuri ni ibihugu bifite abayobozi bafite impungenge ko byanze bikunze bazakurikiranwa n'uruha rukiko kuko ntabwo nta gihugu na kimwe kiragaragaza ko abayobozi bacyo bavuyemo kubera ko nta byaha mu by'ukuri bari bafite ahubwo ari imvo za politiki ndibaza nanone mbabaza uwo mushikiranganji w'Uburundi mu by'ukuri abona Uburundi nta kibazo cyangwa se amakosa abayobozi b'Uburundi bari bafite bakaba nta mpungenge bari bafite z'uko bari kuzakurikiranwa n'urukiko ntabwo mu by'ukuri abayobozi ba Afurika yacu bari bakwiye kurekeraho gukina n'ubuzima bw'abantu ibyo bakora ntabwo abantu tubibona mu by'ukuri ntabwo baragaragaza mu by'ukuri ko urwa rukiko nta butabera butanga atari impungenge baba bafite kumatohoza azaza mu gihe kiri imbere
murakoze Theogene reka duhe abashinga ntahe akanya bagira icyo babivuze ko mu kanya kari imbere ariko reka tubanze duhe n'ijambo Armand mwiriwe neza muri hehe Armand
mugihugu
cy'Uburundi murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kuvuga ku byerekeye iyo Uburundi kuva mu sentare mpuzamahanga irahe ariko ku by'ukuri byihuse cyane sinibaza ko kuva muri sentare ko ariyo ko aribyo bibazo bigiye gukemuka mu Burundi ahubwo ibintu bigiye kongerekana ngiye kongerekana abantu bagiye gupfa kubera bavuga ati nta ntacho nta sentare giye kudukurikirana mu gihe sentare z'i Burundi atacyo ziriko zirakora aho gukora zishyigikira abakora ibyaha none nashaka ko abo batumire ko bavuyemo mubona ko u Burundi mugiye kujya hehe mu gihe bikuye muri sepe ariko kongera nkavuga nti none naho bikuye baravuga ko naho bikuyeyo igihe sentare itazireka gukurikirana abariko barakora ibyaha mu Burundi kandi birazwi ni ibintu tubona ko ariho abantu bariko baratotezwa n'abantu nyine bari bajije kubakingira abantu barafatwa none ga abantu baricwa none ga jene naza ko bariko barihenda cyane ku buryo sentare zo ntekereza ko zokora kane barabizi na Sudani ya ruguru ko itari muri sepe ariko itari mpuzamahanga warasohotse
gufata
uriya mugabo Bishir
nibaza ko rero
ibyo kwigina ku gatandatu birirwa barigina ngo ni insinzi ku Burundi kuri sepe nibaza ko ari kuba bariko barihenda cyane ko sepe igihe yakoze izokora
urakoze reka tubahe ijambo abashinga nawe turi kumwe bagira icyo bavuze kuvyo muri ko murashikiriza ikintu cyo twovuga nuko mu mategeko atamuntu avuga ko yakoze ivyaha urubanza rutaraba muvuga ibintu byiza byo kuvuga nuko abantu bikekwa ko ivyaha aho mu butungane niko cyane cyane babivuga mu bihugu biteye imbere muri demokarasi reka duhe ijambo mushya ntahe Emmanuel bamenyekane agira icyo avuze ko byashikirijwe na Théogène Narmon Théogène avuga ko abategetsi bose basaba kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari abantu baba bakoze nk'ivyaha canke bikekwa ko ivyaha akaba arico kimwe na amagene duga ku ijambo mushya naye
mbo muranyumva
yego
murakoze kongera kumereza ijambo Théogène numvise mu mvugo yiwe umenga avuga nk'umuntu w'umunyarwanda akavuga ko ariko kandi bikaba bitunezera kubona nawe bari umunyarwanda ari abanyarwanda bakurikira ibibazo biri mu Burundi ari abategetsi bo kuyagiriza ivyaha bo byotuma bafata ingingo nk'ivyo je ndibaza ko atari abategetsi b'u Burundi andi kwasa abategetsi b'ubu yuko turazi neza tutahishinyije tudafutse amaso ko ari abandi bategetsi muri Afrika bakoze ivyaha byinshi n'ubakibikora ariko iyo sentare mpuzamakungu itabakurikiranye nk'uko twabonye Sharnema bagize ku Burundi kandi icyo rero ndakivuga umuti muri mu nda sinorinda gutanga uturero ko ni twinshi cyane muri Afurika ubona ko abategetsi benshi bagiye bagira amakosa menshi mugabo ntibace bava muri izo sentare mpuzamakungu cyangwa nayo bakurikirana yuko yagiye ishaka gukurikirana u Burundi icya kabiri nuko naho twavuye u Burundi bwavuye muri iryo sentare mpuzamakungu kuri penale internationale ntibivuga yuko bazoca bigira uko ibyo bishakanishwe ku kibazo cya arma ndazi neza ko amakungu igihe yoramukabonye neza ko ibintu byayangaye ntibazotubaza meme point of view wacu u Burundi bwigize ibintu bicyarekuwe n'amategeko isinzi irashobora kuza igashyiraho de l'ordre ivyashikiye ubudagi ivyashikiye japon mu ngwano y'isi yose ya kabiri n'u Burundi birashobora kuyishyikira baramutse bigize ibire biteze cyo gituma rero kuri ico nibaza ko tworeka ama speculation yuko dare nsubiye no kuvyo station yari yavuze no mubaje batanga ivyemezo bimbamwe se nabantu bishinze ku bintu bya politiki batabifatira ku bintu biriko birabera hagati mu gihugu yaba inganda ari kiracika nko babivuga u Burundi bari kubufatira izindi nyingo zihambaye kandi bari kwereka kwemera ko abantu babandanya bapfa kandi hariho
amakungu abibona mushyanahe si Romana Tasinya mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Arma ekana Théogène
murakoze Théogène yavuze ati abantu Tore tsuburundi bumaze kuvamo atari nabandi banditse bihugu byanditse kimugabo kenshi sanga agomba kuvamo hari abategetsi babiyo cyayi nabiriya icyo ni kimwe cyo kandi nibaza yuko abariko baravuga bahava bagiha ingufu kuko iyo uvuze ngo CPI yagomba gukurikirana abategetsi b'u Burundi gushika ubutwe ntabyo turamenya twe tuzi yuko CPI n'ababisaba n'amategeko nyine navuga turajya mu gihe waza gutohoza kubwira urabe koko kw'ibyo byaha byakozwe mu Burundi hanyuma etape ya kabiri urabe ababikoze abarimo ubu rero abantu bariko barisigura bumenga bariko bagirije abategetsi b'u Burundi aho je cyo mpagaze kuko nta munyamategeko dushika ubu nta muntu aravugwa ukurikije amategeko ko ariwe yegwa n'ibi byaha canke yegwa na biriya nicyo gituma umugore ari gutohoza hanyuma parike niyiheza igafata amatohoza nyezina nayo nyene itsinda ikabishikiriza sentare mu gihe iyo ibona ko isisi ibyemezo bikwiye abo bantu rero bavuye bagwa mu mutego ngo batangure kwagiriza abategetsi b'u Burundi ngo bavuye muri sepe kubera ibyo biyagiriza jewe cyaho mpagaze kuko iyo faze gushika ubu ntiyari bwashikwe ko icyo ni cya mbere mugabo nk'uko ntuzeye Theogene yabivuze nabivuze mu majambo abereye ayo mategeko ashinga isentare mpuzamakunguni ntiyashiriweho abategetsi b'ibihugu cyaba ikiwacu cyaba ikindi kibazo yashyizeho kugira barabe ibyo byaha byica abana hapfa abagore hapfa abagabo reka abantu bose bishobora kuba biri mu rugero rw'amategeko mpuzamakungu ibyo bita le crime de genre bituma la conscience universelle abantu bose bo ku isi bavuga bati harabaye nk'ibikazi ibyo rero nibyo ayo mategeko ntizize sentare byaje gufasha amasentare y'ibihugu guhasha mu gihe rero sentare y'igihugu kanaka yabifitiye uburenganzira n'ibyo mu mategeko yanditse ejo nicyerekane yuko ubutungane bw'igihugu cyacu cyane bw'igihugu icyo ari cyo cyose kivuga kiti jewe ndikwiye ndavuye muri CPI kizohava bakiraba bose bati mbe bwa bundi none y'amasentare yawe ariko arahasha bya byaha tubona
hari amakuru
icyo kibazo rero abanyagihugu batunga mu mutego ngo bagume bibaza yuko tuvuyeyo ibibazo bizabihuze rero ma yavuze ati nibyo tuvuyeyo byabishobora kugwira siko bisigura ubwoba bwo ntibwobura mu gihe izabaye imigwi yose n'abari ku butegetsi bonyine bidoga ko amasentare ategeje atunganiriza abana bariye n'ubu hakaba bidoga n'ejo bashobora kuba bariho none mwumva inyungu koko yariho
hari amakuru akuru
ati zano zose sentare yashyizeho kugira ngo ibyo byaha bihashwe mu makungu kandi Uburundi buguma buri mu muryango w'ishyirahamwe rya ONU ibyo nabyo byashyizweho kugira ngo bitume amahoro n'umutekano ku isi bikimbatara
hari amakuru akunda gutangazwa mu cyana itasi hari amakuru akunda gutangazwa n'abategetsi bo muri Afrika cyane cyane avuga ko mu cyana itasi amakuru tasien mukanya gatoyi tasien
umana byaha igihano byaha no mu gihugu kitigeze kiba membre de la CPI
hari amakuru mu cyana itasi umviriza gatoyi tasien hari amakuru
n'izoba mu bindi
hari amakuru ahora atangazwa avuga ko muri CPI kenshi na kenshi ikurikirana ibyaha by'abategetsi bo muri Afrika idakurikirana ibyaha bikozwe ahandi ayo makuru abantu batangaza gutyo mu yavuga kuri mu kanya gato tasien
birashoboka kandi ibyo nabyo wowe sinabishyigikira mugari cyo n'ikibazo cyo vuga n'umuntu atize amategeko ibyo ntumira kabunya politiki nari kubwira icyo ndakivuze ko mugabo ko wari wambwiye ko wajya kabunya amategeko ngira ngo kabunya amategeko
yego
igihe ibyaha byakozwe haba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu wewe uri kurataka ubutungane ntubwo uti ko n'ahandi batarabihana je nanjye abangiriye nabi ntibahanwe naho uri umutegetsi w'igihugu kanaka ntushobora kuvuga uti kwibiza hazabaye mu gihugu ndongoye bikaba mu kindi gihugu byarabaye bitarahanwa ibyo wanje ntibihanwa n'amategeko ntabikurekurira aho ka muntu yabaye mu procureure ndagira ndabayere trere ntiyagira umuntu aje wahenda yarize amategeko ngo ibyaha byabaye iwacu kandi bitarahanwa ntibigahanwe ngo icyaha cyabaye mu 2015 cyangwa na 17 icyo mu 72 kitarahanwa nticyohanwa ubu ntagewa
ndabona kanya katujanye turacafite abanyabanye muri radio ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Jonas muri iyo neza muri he Jonas
Ngozi
akazina kirundi ninde
ndayiragije
mafite ikibazo mafite icyumviro tugakuha ijambo mu kanya gato
yego ni nk'intererano
yego
ntimagomba kuvuga kandi kuri iyo ntege
nibaza ko umurongo wa Jonas usa n'ucitse reka tugaruke kumushira ntahe reka duhe ijambo nduwa Yezu mwingaho egera telefone mvuge cyane rwose murafite ikibazo icyumvira mu kanya gatoye cyane rwose akanya kagiye
rero nubwo biruko abarundi bose batishimiye bamwe bafite ubwoba abandi bafite amakenga bakibaza izokurikira kuko umengo tubonye umuntu ariko arahunga ubutungane umenga rose akajyo keza ko gukora icyaha igombeye ukabo rero hano ni ahantu ufite amakenga cyane ni ujya mugwi inyorofiyo nisange kaya kanama kawe ni kashyizeho ngo batohoze bakagaha ikirigo cy'umwaka ngo bavuze yuko hariho imizi bamwe batotanga ikegeranyo muri New Africaine abandi nabo bagatanga hariya muri ONU hari makari tubazi yuko amategeko naho Burundi bwavuyemo avuga yuko nta kanama kajya umutekano ku isi iyo karamutse gasabye ibya fetiri kujya gusikirane isuku naho kiba kitasinye cy'amategeko ngo kaya kanama kabisabye fetiri irashobora gukora amatohoza igahana abantu bakoze ibyo byaha ndabona na kuri wabari mu kiro bakoresheje kirango naho burundi buduba bugafuye n'icyo kuri setenyi baba hashize bake bahinga baje gutanga raporo kirango cyanama tekaro ikisaba setenyi yo kwikirana abanyafrika
yego me murakoze Jonas akanya kagiye nibaza reka mushira nahe ndwayizo reka bakwishura ico kibazo ndabona kanya kagiri reka duhijambo mushira nahe Emmanuel bamenyekane agira ica kwisho ico kibazo mu kanya gatoye cyane gose amasogonda 30 Emmanuel
yo murantunga communication ari yacitse sinumvise ikibazo ciwe
ikibazo avuga ko kubona Burundi bwaravuye mu muri sentare mpuzamakuru mpana vyaha bishobora kuba kugira ngo wa murwi ujejwe agatekaza na muntu ushobore kugutanga icyimviro gisaba ko iyo sentare igenga itohoza ika ivyaha mu Burundi ko barukugira ngo iyo sentare ishobore kurungika abantu baza gutangura itohoza mu Burundi aho muvuga kwiki
ba je nibaza ko Burundi habwo bwigeze bwanka gukorana n'amakungu kuvyerekeye ivyo byo gutohoza ko agatera gacungerewe mu gihugu yanse kugene bagiye babikora ndibaza ko nibaramuka bumvikanye kugene bitezwa kugenda abarundi bazovyakirana umutima mwiza kugira bakorane berekane ukuri aho guhagaze
ico
bari baranze nibaza kugene babishizeho byo batari bemeye
mushya ntahe etasensi y'ubana mu gusozera mu gihe hoba hakeneye ko umurwi mpuzamakungu uza gutohoza ivyaha vya mu Burundi twihweje iyo ngingo ubona bizogenda gute mu kanya gato cyo negose amasogonda 30
murakoze uko bizogenda ko kirizova kongene akanama gakajejwe z'agatagara z'umuntu ku isi kabishinzwe cyane inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bishaka bizova kongene u Burundi bwo nyene bugomba gufashanya n'amakungu kugira ngo ukuri kumenyekane kuko nkuko amateka bivuga iyo hari umwe yajurize uwundi mu byaha byaba byarakozwe
ndabona kanya katujanye iki kibazo ni kibazo kirekire turokigaruka ko mushyane tatsiye nashaka kubashimira cyane gose ndashimiye kandi gose na Emmanuel bamenyekane turashimiye mushyane Burundi ajeje gutungane yigoye akaza mu kiganiro turashimiye abanyanyu bose bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyumviro byabo n'ibibazo byabo turashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.